yimuva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Niriwe nchuti mwese muduteze amatwi muri studio indwi i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ubundi wa mwanya w'ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Urwaruka rutari ruke mu Burundi no mu Rwanda rurugarijwe n'ubukene butegwa ahanini kukubura ubuzi inyuma y'amashure nk'uko babivuga kenshi mu biganiro byacu. Yamara harabagerageza kwiyungunganya mu buryo butandukanye. No munsi turaganira n'umwe muri urwo rwaruka Ervin Ishimwe aheruka kuronka amahirwe yo kuza ino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi wa YALI ufasha urwaruka rwo muri Afrika kunonosora inganda zabo. Ervin nawe akaba afise uruganda yise Fashion Ikidede. Araza kugerageza kutubwira byinshi mu byerekeye ukungene umuntu atangura uruganda, atangura migambi yiwe ikamugeza ahatari hato. Rero bakunzi b'ijwi rya Amerika muhamagare nk'uko bisanzwe, cyane cyane mwebwe urwaruka mwifuza gukora imirimo yanyu. Nimero ni yandi nyene ni 1 2 4 4 1 9 9 1 9 3 1. Ndasubiramo nimero kugira ngo muterere ibibazo ibyiyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi cerekeye gutangura imigambi yanyu. Ni 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi muri studio indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ku munsi wa gatanu nkuko mubizi tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Uno munsi umutumire ni umwigeme. Rero ni mu gihe urwaruka rutari ruke mu Burundi no mu Rwanda rwugarijwe n'ubukene butegwa ahanini ku kubura ubuzi. Kenshi biravugwa mu biganiro byacu aho rwaruka ruvuga yuko rubura ubuzi cyane cyane iyo baharangije amashure. Yamara hari abagerageza kwiyungunganya mu buryo butandukanye. Uno munsi rero twatumiye Ervin Ishimwe n'umwe muri urwo rwaruka aheruka kuronka amahirwe yo kuza ino muri Amerika, hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi wiswe YALI, umugambi ufasha urwaruka rwo muri Afrika gukomeza no kunonosora ubumenyi mu kugira ngo bateze imbere inganda zabo. Ervin nawe rero akaba yarafise yazanywe n'urwo ruganda afise yise Fashion Ikidede. Turi kumwe ku murongo wa telefone. Ervin, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane.
Urahura komeye.
Ego namwe mura.
Ego. Ngahe Bujumbura ibintu byifashe gute?
Kaduba n'imvura yaratasuye ibintu bimeze neza.
Ni byiza cyane. Ervin, uheruka ino muri Amerika turaza kuganira byinshi kukungene watanguye uruganda rwawe, uruganda rwawe ruhava rukuzana muri Amerika. Uri umujene kumbure urabanza utwibwire akazina kawe, imyaka yawe, hama tukumenye tugire ikintu kiganiro abajene bagenzi bawe bakuze.
Ego. Nitwa Ervin Ishimwe, ndi mu Burundi kazi nka 25 nkabandi umuyobozi wa fashion kidede uruganda rukora imasandaza ugakora n'ibintu byo kwishariza amakoriye n'ibindi ego aba fise diplome muri génie électrique kandi nkaba se n'indi diplome muri marketing no muri and management
ingénieur électrique no kuvuga ko wize ibintu byo gukora ibintu by'umuyaga nkuba amatara n'ibindi
ego
none tutanguye kubijyanye no mugambi yali uheruka kuzamwo ino muri leta zunze ubumwe za Amerika kubatawuzi uyu mugambi wa leta ya Amerika wiswe yali bakunze kumva cyane wowe basigurira gute
umugambi yali ni umugambi watangujwe na president Barack Obama muri 2014 muri 2014 ni umugambi ufasha ugwaruka bimboneza uriko ruragerageza guteza imbere Afrika aho bose twese turaje ubukene bw'ugaje Afrika barabafasha mu kubaha nk'ukarisha ubwenge bikamara indwi zitandatu tuba turi muri Amerika tukaja mu mashure atandukanye aho duhura n'abantu bafise ubwenge butandukanye bafise n'ubukomezi butandukanye mu bijyanye n'ubwenge hama bagafasha abantu bari mu migi itatu hari abavuga ati business no kuvuga basambwe bakora ibintu bikoreye nk'uko iwanje bakavuga abandi nabo bajanye n'ibintu by'uburongozi ariyo public ariyo civic akaba n'abandi bantu nyine uko nyene bajaye bakorera mu mashyirahamwe yigenga nabo nyine barakorana nabo
yari barayumva isigugwa gutyo n'ukuntu umuntu kumbura ashobora kwiyandikisha abagerageza kumenya neza ati ibyo bintu ndumva ko ari byiza binezerewe kandi bishobora guteza umuntu imbere utangura hehe kugira ngo wiyumvire kumbure ko mu mwaka uza wipfuza kuzokwiyandikisha muri yari nawe ukaza muri Amerika kubipfuza gutangura kwitegura gutangura kwitegura gute
kubipfuza gutangura kwitegura ubu itariki 12 i application doba yugurutse novuga ati ihiganwa aho zica izo bagihugurutse ribera kunguruka na bumenyi ukoresha Google uragenda ukandika ati Mandela Washington Fellowship ukoresha Facebook ukagira uko nyene baca bakubwira muga izotangura igitariki mu nziza itariki 12 bisaba ko uri umuyabaga ufite imyaka guhera kuri 25 gushukana kuri 35 bigasaba ko hari ikintu uri imboneza ahuri donc hari ikintu uri kuragerageza gukora kugira duteze imbere Afrika yacu nico cyonyine baca basaba hamukaca ubiganwa mu bandi
ariko hari kandi kantu gato barasaba kuvuga icyongereza
ego barasaba kuvuga icyongereza mu gasi no bwacifi cyane nka twebwe abarundi murazi ko turi mu gihugu cy'Igifaransa birasaba kuba ukumva ugashobora no gutanga nk'ubutumwa
no kuvuga ko kumbura abadashaka kwiyandikisha mu ndwi z'abotangura bakiga icyongereza uyu mwaka mu mwaka uza bakaza kwiyandikisha tugerageje kurangiza kubijyanye na yari mwumvise ko ugomba kuba ofisi imyaka hagati ya 25 na 35 ukavuga kongereza gake ukaba ofisi uruganda cyanke icyumviro uri kurakorera ko caba nk'umuku mu bijyanye no gukorera kwikorera utwawe cyangwa mu bijyanye no gukora ibintu mu biro cyangwa ibintu bijyanye no gukora mu kirundi no bivuga gute administration ibintu byo gukora byo gutegura imigambi no gutegura administration ariko rero tuvuye kuri yari umugambi wa yari benshi bashaka kuzokwiyandikishamo bakazoronka amahigwe yo guteza imbere inganda zabo tubwire wowe urafise uruganda rwitwa Fashion Ikidede Fashion Ikidede wowe watanguye urwo ruganda gute
Fashion Ikidede ni uruganda natanguye igihe nari mpejeje amashuri nkuko nakubwiye ati ifise amadiploma abiri narahejeje ntangura kuri umuyaga nkuba hamba mpejeje umuyaga nkuba ndabura akazi nkuko abandi banyeshuri duheza tukabura ukuntu dukora gusa rero muga ndavuga ati none ko umwaka uheze atacyo ndaronka ko umwaka uheze ataho ndaja gutanga no zita kudepoza nka amedosi ama kudepoza impapuro zanjye kugira nsaba akazi ati nta kintu kizima nokora kugira nshobore kuza niha akazi kandi nande mu minsi izanze nte akazabandi niho niyumvira ikintu noma nzi gukora kuko kugira ukore ikintu nuko hari ikintu busanzwe ufise muri wewe niyumvira cha kintu ufise muri wewe tukunda kwibagira nuko yuko nzi gukora ibikorwa by'intoki ibikorwa by'intoki ego kujisha cyandavuga ati icyo gikorwa nta kuntu no gikora cyaba igikorwa kizima kuko ndibuka kera nkiri umwana niga nk'umu wa gatandatu naragisha muhira nkagisha ibitambara byo ku meza bikaza bisa neza ndavuga ati nta kuntu no gisha rero unye ko kera nagisha ndiko ndikinisha ati ubu si no gisha mvuga ati ndiko ndarondera ikintu kizogirira kazoza jewe kigire kazoza n'abarundi no rero nacangira n'inzu yariyo fashion kidet ndayitangura hari muri 2017 muri joa mu kwa gatandatu
urumva watanguye ibyo ubisuzugura uvuga ati ya kujisha ni ibintu nyene by'abandi bantu atari jewe je nize engineer nzokorera ibindi bihambaye ariko uwasanze nyuma yaho yuko ari kintu nacyo nyene gishobora kwinjiza
ego natanguye ndabisuzugura abo turi kumwe babisuzugura urumva kwese ni twabonye biko biragenda mugabo mbandanya mvuga ati none hako nicara rika mbandanye byandi ndiko ndasuzugura ndazi ko bizoshiraho bishika kuko wabivuze birashikana kure uno mwaka i Burundi ndi mu bafaso n'imboneza bahaye agashimwe n'umukuru w'igihugu ndaja no kugira ubwo bukarisha bwenge muri Amerika urumva byose ndabikisha cyagikorwa natangura ndiko ndasuzugura
ibyo byose turaza kubigaruka ko tubwire nyene ingene wagiye washika kuri izo ntambwe zose zo kuronka ubwo bushimwe n'ibyo bindi byinshi umaze gushika ko ariko reka tubanze tuje ku mirongo ya telefone ndumva bamwe baratangiye guhamagara baragufitiye ibibazo akumbure bashikirize n'ivyumviro hama tubandanye twumve ibindi kubijanye naho fashion ikidede igeze tuje ku mirongo twakiri witwa Emmanuel amahoro neza Emmanuel Manuel
Rachumeza
urahora komeye
ndakomeye
duhamagaye uri he
ndi Kigali mu Rwanda
nduga ku ijambo
ndashimira uwo mu uwo mutegaru n'umwari nako kuko urumva ko kuba yarashinze uruganda kiteza imbere urumva ko ni ibintu by'agaciro cyane rwose gusaba urubyiruko muri iyi minsi kuba rufite intuza ruri kurangiza amashuri kwihangira imirimo ni byiza kandi noneho n'ibyo ngibyo uwo mwari yakoze rwose tugomba kumufatiraho intuza kumufatiraho urugero rwiza rwose nakomerezaho rwose mumusuhuze kuraje
yego urakoze cyane aratubwira byinshi kumbure benshi baza kumva bikabafasha nabo nyine kuronka intege zo kwigeza
hasi cyane rwose natwe turamukurikiye rwose inama ze nziza turazikurikirana rwose
urakoze cyane
yego namwe ibihe byiza ijwi rya Amerika
yego urakoze cyane hama rero Ervine tugarutse kuri mwebwe urumva ko hari habashima cyane kumbure kubona ufite imyaka mike ukaba urigeze aho ugeze warize ukatangura kwiyumvira ukundi kuntu kuko akenshi abajene bahejeje kwiga usanga barondera ubuzi cyane cyane muri leta ugasanga iyo batari uburonse barababaye baratuntuye baribajije kitagenda neza kandi hari izindi nzira bashobora gufata wosigura intambwe none zisabwa mu gutangura uruganda societe bigenda gute hasabwa iki muri make
murakoze cyane mu gutangura uruganda ikintu cya mbere navuga gisabwa ni ugutangura kuba ufise iyo hangiro ugatangura kugira icyiyumviro kuko urumva benshi barakunda kuvuga nk'aho mbaye bakavuga ati gutangura uruganda bisaba ko ufise amafaranga menshi bisaba ko ndo nk'umutahe mugu ukamubaza ati none uwo guha umutahe nawe uwo bikika gute urafise icyiyumviro ndavuga ati nzokwiyumvira ninamara kuronka uwo mutahe nshamvuga gutya ikintu cya mbere gikenewe ni icyiyumviro amaze kugirisha icyiyumviro ushaka jenka je nkuko byagenze natanguye ndakora bukebuke mugandi ko ndabona ntera nje imbere niho uruganda rwanjye naciye ndaruha njya kurumenyekanisha mu mategeko bakarumenya ko ruhari mu gihugu mugabo ushaka uragize cyimviro katugenda mu mategeko si ibintu bifata umwanya munini ntahi Burundi nterereye umunsi umwe urashobora kurara ubiheje kandi ntibigende cyane ni amafaranga 40,000 gusa y'amarundi ukaja muri yapi bacha bagenda bakaruganda rwawe hamuka tutangura gukora
benshi usanga banatangura gukora ugasanga ntibabona yuko binakenewe no kwiyandikisha ugasanga batanguye gukora imigambi yabo ariko batanditswe birakenewe cyane ni ryari wiyumvira kuja kwiyandikisha hari amasanga uba waramaze gutangura gukorera canke hari ikintu uba waramaze kurangura kugira ngo wumve yuko koko ndafise societe noja kwandikisha
nkajewe mwihereye kicatumye ndya kugira ati ndafise societe ndya kwandikisha nuko nabonye ndagera ahantu ndavuga ati bya bintu ndimo sindiko ndasina donc ndi mu buzima ati n'ubuzima nafashe ati reka rero ngende kugira abajeje ubutungane bamenye ko ndahari kandi nanje nterere mu iterambere ry'igihugu kuko wumva nayo ndavuga ati nshaka ko abandi bajene baronka ubuzi binciye ko ndavuga ati rifo ko dutanga n'amataxe kuko benshi baratinya ati ngiye kuyandikisha nzoba ngiye gutanga amataxe no uvuga ati ntibirinda gusaba ko hari urugero ubugeze ko bisaba gusa ko uri kurabona uri kuraja donc ufise ndoto
kandi birakumvisha yuko hari ikintu kumbure watanguye koko neza na neza kandi atagusubira inyuma
ego nkuko bivuze nyine uhejeje kuyandikisha n'uko uvuga ati bya bintu byakomeye uca rero utangura kwishara nka kujya uvuga umubyeyi genda bihankarero nk'umubyeyi yibarutse umwana akiri mu nda yibaza ko ata mwana aragira mugabo urumva uvuga ati bya bintu birabaye ntabitanga gukorana umwete
yego neza cyane ku murongo wa telefone turafise uwitwa Angelique. Angelique uratwumva?
Ndabumva.
Amahoro neza.
Amahoro.
Urahora komeye.
Ndakomeye.
Angelique, ikibazo cyangwa icyumviro ufite yaho bintu?
Icyumviro natwe akazi karabuze, ubushomeri ni bwose, umuntu ararangiza kwiga akabura akazi.
Uduhamagara urihe none Angelique?
Ndiye Imuhanga.
Hehe. Imuhanga ni aho ni mu Rwanda.
Eh, mu Rwanda.
Hagati mu gihugu.
Eh?
Ni hagati mu gihugu canke ni Kigali?
Ni hagati mu gihugu.
Hari ikibazo canke icyumviro wifuza ko Avenue gufasha kumbure mu byo wowe uri kuri yumvira kuzokwikorera kuko arashaka kuguha imitwe.
Rwose icyumviro tuba dushaka tuba tugira ngo badushyire mu mashyirahamwe batugurize natwe tubashe kwiteza imbere.
None Angelique, ko kenshi na Yavine yanabivuze ati kenshi hari igihe abajene bavuga ati dukeneye umutahe wo gutangura ariko icyumviro atagishyize ku rupapuro, hari icyumviro ko mbura wuba ufise wifuza ko umuntu yaguterera ko umutahe? Hari icyumviro cyo kwikorera cyangwa cyo gutangura uruganda rwawe wowe ufise muri wewe?
Icyumviro tuba dufite nk'udufaranga dukeya tukajya ngo nabo batwongerere nyine tukabura utuvuge.
Ni ukuvuga ko kuri wowe amafaranga niyo atangura hama ibyumviro bikaza nyuma?
Yego.
Wifuza nkangahe none?
Wenda n'ibihumbi ijana.
Ibihumbi ijana wabikoresha iki?
Nanjye nagura ni imashini kubera nize ibintu bijyanye no kudoda.
Ni ukuvuga wowe icyumviro uragifise deja cyuko ushaka gukora ibyo kudoda wifuza imashini? Birumvikana. None wari yumviriye kuja kwiyandikisha muri leta ngo bakumenye yuko ushaka gutangura kumbure ako ka business kawe?
Ibyo nshaka kujyamo ariko nyine ni iyihe nzira umuntu yanyuramo?
Ervin areka araduha imitwe yavuga ati ni ugufata iyo ntambwe nyine ukaja kwiyandikisha hama ibindi bigakurikira, wumva gute? Urakoze cyane Angelique, reka kumbure ukomeze wiyumvirize ikiganiro, hari ibyumviro byinshi n'imigambi myinshi yashobora kugufashamo.
Yego murakoze.
Urakoze cyane. Ervin, hari icyumviro wowe ufise kuri uyu mugambi wa Angelique afise kumbure wo gutangura kudoda? Aravuga ati njye ndashaka kudoda, nkeneye 100,000 gusa, yokora iki?
nk'icyumviro nanjye namubwira nihereye ko ukuntu natanguye nagise natanguye ndumwe narondera undi muntu ngo tumba ku n'icyo cyumviro afite bashyire hamwe nyimba ari urose ijana ari urose amajana abiri bashyire hamwe kuko urumva ngo hari umugani w'ikirundi bavuga ngo ukuboko kumwe ngo ntikwimara ubugisobanura ati uri umwe ntushika ku narondere nk'uwundi babyumva kumwe bateranye ubwo buryo imbere y'uko baronka umuntu abo baha barashobora gutangura wa muntu aba hataraboneka kuko kenshi niyo umuntu nukubwira nk'uguha agusanga ku kigo
birumvikana kandi kumbure umugani wawe ashobora kuba afise umugenzi we nawe nyine ashobora kuba afite ibyumviro nk'ibyo mugabo atarabiganira radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho ku munsi wa gatanu tuganira cyane cyane n'abigeme abakenyezi ku buzima bwabo imigambi yabo ibyumviro byabo uno munsi rero turiko turaganira n'umwigeme Ervine Ishimwe afise uruganda afise ishyirahamwe ryitwa fashion ikidede fashion ikidede rero bakaba bakora ibirato bakaba bakora utuntu twinshi tw'inyambaro two kwambara amahereni n'ibindi byinshi abakenyezi cyane cyane bakunda gukoresha akatusigurira nyine ukuntu yatanguye naho bimugejeje nk'umwigeme w'umurundikazi muri iki gihe benshi abajene benshi bafite ingorane zo kuronka ubuzi reka tumire mate turagaruka ikiganiro ni muri isanga
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayi nzwi gushika izayi nzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya Amerika abajene bipfuza gutangura migambi yabo cyane cyane kubera kubura akazi baramaze kwiga amashuri menshi ugasanga ubuzi burabuze turi kumwe na Ervine Ishimwe umwe mu rwaruka rw'abarundikazi bamaze gutangura uruganda rwabo ku myaka 25 bimugejeje kure cyane turafite n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika ku mirongo ya telefone bari ku baraterera nabo nyene mu kiganiro mu kugerageza gufasha abajene turi kumwe na Gaspar amahoro neza Gaspar urahora komeye duzi ijwi
ndakomeye cyane
hamagaye uri hehe
bamagaye ndi mu Rwanda mu karere k'u Bugesera by'umwihariko ku murenge wa Gashora
ikibazo cyanyu kiri wavuze ati ikibazo cyanyu cyumvira
ambo yenda kuri topic nabonye mwashyizeho yo abantu biri anabateza imbere kugendanye no kubura akazi kubona akazi
ego ukuntu umuntu yakwiyungunganya cyane cyane umujene muri iki gihe benshi bavuga ko nta buzi buhari bari bugarijwe n'ubukene icyo kugwa umuntu yakora iki umugambi wiwe yofata gute yotangura gute nako
no kuvanga icya mbere cyo navuga ku bigendanye n'uko nyina akazi ko karabuze byo ni ibintu bigenda bigaragara nko muri Afurika cyangwa mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere ariko noneho nk'umuntu hari igihe usanga niyo afite udufaranga dukeya biba ngombwa ko yagira uburyo dukoresha kugira ngo abashe kuba yakwiteza imbere naho ubundi bijyanye n'akazi ko rwose yewana birasa nkaho bitoroshye kugira ngo ube wabasha kukabona rwose muri ibi bihe udafite za diporome na lisansi kandi hari n'ababa bazifite noneho ugasanga nabo barakabuze
ahenshi ubuzi baburondera hehe baburondera mu masosiyete baburondera muri leta akenshi abajene ubunye bariko baburondera hehe
ambo ku mazina navuga ati yenda mfatiye nko ku rubyiruko barwarize urumva no gushakira muri leta cyangwa mu bigo bigiye byigenga noneho aba batarize nabo bisaba kujya mu masosiyete mu matsinda bakaba ari bashakira ubushobozi nyine bitewe n'uko basha kujya baka mu mafaranga y'inguzanyo bakiteza imbere bitewe n'ayo matsinda cyangwa ayo masosiyete baba barimo buri muntu ku rwego rwe uko yishoboye.
Hose hose rero ubuzi burakenye hose. Haba muri leta
cyane. Barakenye kabisa kugira ngo umuntu abone akazi uretse nda no muri Afrika ngira ngo no mu Rwanda babiri navuga biteye imbere nawo ngira ngo abo ntabwo byereke ko umuntu yabona akazi.
Ngutangura rero kwihingura imigambi yabo.
Neza rwose no kwanga no kwishakishiriza umuntu akihangira imirimo. Kugira ngo abashe kwiteza imbere muri rusange.
Nico kwinjiza muri aka kanya kumbure nkaho uherereye ubona cyofasha cyo bari gigice.
Ese
nicyofasha nk'uruganda gufasha aho uherereye go bari nk'uruganda rimeze guteguza n'ubuzi bwinshi ku bajene.
Mbo no kwango akazi yenda babasha nko gutanga mu bari nko gukora ama projet y'ubuhinzi akazamo kubaka imihanda. Ibintu nk'ibyo ngibyo. None bakajya babasha korohereza urubyiruko mu kubona akazi bitabagoye kuko kaba ari nko muri rusange nyine bajya babona akazi bitabagoye kuko baba ari hafa.
Murakoze cyane rwose Gaspa.
Tugarutse
ku mutumire muri studio ku murongo wa telefone Hervin Ishimwe. Ugitangura uruganda rwawe watubwiye yuko warutanguye nyene benshi batakwizera batakwemera batanabyumva neza nk'abavyeyi babyakiriye gute. Akenshi abavyeyi muri ibyo bihugu bya Afrika canke aho uherereye kenshi abavyeyi ntibaba bakunze gutahura umujene ko yo kwikorera uruganda rwiwe. We babyakiriye bate ubu babibona gute?
Uko abavyeyi bande babyakiriye mu ntango siko ubu basigaye babyakira mu ntango. Warumva baguma bambwiye ati none kutarondera akazi nta kazi uraronka. Urumva ukababwiye ati ndiko ndakora mwuka guma bumva bakubwiye ati kutarondera akazi bisobanura nubwo atavuga hari ikintu inyota muri we yari afise kuko urumva abavyeyi nagiriwe ubuntu je ntibampagurukiye kuko urumva nari mwana w'umwigeme ariko arajisha bisa nkaho umengo ntiyataye cyane umuco urumva nk'ibirato kenshi urumva ntibambona kubera ntitubahamwe. Muga rero niho batangira kubibona ndanababwira bagashobora kunterera ari nkaho nakehereje bakamfasha.
Nziza cyane, urakoze cyane. Reka twakire uwundi munywanyi ku murongo. George uraho neza?
Yego.
George dudzijwi
sabye? Yego sabye.
Duga kwijambo.
Ego ndere namuteye intege ahubwo nabandanye akora gutyo ntakarore nko mu Burundi. Nuko hari abantu benshi bakoze nk'uko igihugu soteye imbere tukava muri buno bukene buri nk'uko hari baye abantu benshi bakora nk'abo nk'uko ubuzi bwogwira. Icyo nagomba ndamubaze ni uko mugabo tugifite ingorane mu Burundi kuko ariko urarara nk'abantu abantu bakora gusa n'abantu usanga abatabuzi bafise baba bakeneye kwikorera imigambi nk'uko nyine kuko nko mu Burundi hari igihe usanga abantu benshi base nk'imitahe nk'abantu bakora nk'ubuzi badashoboye kuyumvira ibyo. Nagomba ndamubaze mbega byokunda gute ko abantu benshi bafise ubuzi ariyo ugiye kuyiraba nk'uruguru ariyo badashobora gukora imigambi ugasanga abantu badafite ubuzi yirondereye amafaranga yabo ariyo bashobora kuyungunganya bakagira bakakora imigambi yabo. Ego murakoze.
Kombera arafise kuciyumvira. Urakoze cyane George.
Ego namwe murakoze.
Hervin uvyumvira kwiki?
Ego abajije ati abantu bafise ubuzi mugabo bagashaka gukora umugambi bakabura umwanya.
Oya ndumva n'abanabitegere neza ati abantu bafise ubuzi akenshi usanga nta kumbure nta byisha kugira ubuzi imigambi yabo ariko abari muhira badafise ubuzi ni usanga umenga barafise bari sharp barafise uko gushaka kwikorera utwaba ariko nta buryo ngo biva kuki.
Uko biva ko kenshi urumva iyo uri ufise akazi usanga umuntu usanga usa wiyumvira bimwe uri kurakora ko turazi ko umutwe kenshi ntukora ibintu byinshi mu mwanya muto. Mugabe nanjye numva gutya ati ufite amafaranga nk'uko nari nabitahuye bwa mbere sinzi ati amfise akazi mugasi ndashaka kugira umugambi sindonke umwanya. Nibaza yuko ca tugira bimwe babwira pasenari donc hari ufise umugambi nka kumwe umwe ya telefone bwa mbere akavuga ati sinfise amafaranga ubundi nako afite amafaranga ntaronke umugambi nibaza yuko bacha babyumvikana agashigikira umwe afite umugambi akabura amafaranga umugambi akasha bumvikana rero ikintu badakuza buri nyungu
cyangwa kumbure komeza
uko kundi nako warubivuze nibaza ko igituma bakiyumvira nuko nibaza babasandwe donc nta bezo no bitati nta bezo umuntu abafite muri we kugira uyumvire nuko ubufite usanzwe ufite ikintu hadije muri we igihe atakintu hadije urumva kwiyumvira birakugora niko no bisenda bisigura
birashoboka kandi kubera kumbure abo bandi baba batari ko barakora ubwo buzi busanzwe ari babandi nyene bakenewe kugira ngo bitangurire ubuzi bwabo bitangurire amasosiyete yabo barakenewe nabo nyine kugira ngo habe abaja mu biro n'abandi baja gukora ubuzi bwa business wewe aho yavuze ikintu gihambaye George yavuze ikintu gihambaye cerekeye uko abantu nkabamwebwe mubaye benshi ubuzi bwo gwira ati ubuzi bwo gwira none nka wewe ufise fashion kidede ufise nk'abantu bangahe bagukorera mukorana
ejo ufise abantu batandatu bakorera
no kuvuga ko umuntu umwe avutse agatangura umugambi wiwe ashobora guhemba abantu bashika kuri bataru batandatu baronse nabo nyina akazi
ego bitaiba nka kimwe twa ikibazo giti kizakirashamika
George yavuze byo cyane yavuze byo cyane gose kuko benshi bararondera ubuzi muri leta ntishobora kugaburira bose ubuzi ngo imare abanyeshuri ibihumbi n'ibihumbi baronka diplome buri mwaka ngo ibishobore haba rero Ervine tubwire rero intambwe wagiye uragira ko twumvise yuko wahavuye ronka n'agashimwe kavuye mu biro by'umukuru w'igihugu canke ku mutambukanye umukuru w'igihugu dusigure neza byagenze gute ngo bakumenye ngo banagushime
ego ukuntu byagenze babonye ibikorwa nkora n'umuntu yabonye ibikorwa byanjye kungurukana bumenyi kuko nakoresha mukurondera bashorera ndakoresha ingurukana bumenyi kenshi utubyo kuri Facebook ukandika ko yo fashion ikidede urabona ibintu nkora hari ku munsi mukuru w'abapasoni tariki zitatu umunani z'ukwezi kwa gatatu barahagashimwe rero ku mwaka utashe barahagashimwe abapfasoni cyangwa bigenze neza kandi bariko bararondera iterambere mu gihugu cy'u Burundi yego niho narosa amashimwe hari muri iyo ntumbero yo kugira bantera intege kandi baratera intege abandi bapfasoni kugira duhaguruke kuko kenshi abapfasoni turisuzugura cyane cyane no muri Afurika tukunda kubona umenga abapfasoni tubayeho kubw'abandi bantu twama duteze amaboko
kuvuga ko ubushimwe nk'ubwo buratera intege no soma kuri wewe ariko no ku bandi bakubona bakavuga bati ko yashitse kuri kiriya nanjye ndashaka kugishikako
ego
abagenzi bawe nabo nyine bace batangura kuguha agaciro ibyo ukora
ego bivuze batatangura nabo nyine kubona ati bya bintu bwa bundi nta ikaratumwaye
none bamwe mu bandi bagenzi bawe uretse gukora ibyo ukora abandi bagenzi bawe ubona bari muri iyo nzira yo kugerageza nabo nyine kwikorera utwabo bimwe nko mu byo baba ariko barahingura ni nk'ibiki
mu bagenzi banje bishikira cyangwa abo mboresha amaso ino i Burundi
demi bose
novuga ko mu muco w'u Burundi ni ikintu kiko kiravuka kuko ntitwari tumenyereye kukwikorera utwacu twari turi ba bantu twamenyereye kuguma tuheza amashuri tukarondera ahantu tuba ba directeur general ahantu dukora tukavuga ati ndafite ahantu ngenda ngaruka mugabo nk'uko ndiko ndabibona ubu ndiko ndabona ko Abarundi bariko baruguruka amaso bariko baragomba gusubira ahandi bantu bashika nibaza ko nitwa naheza n'ikiganiro ndaza gutanga inimero umurundi wese uba hari aje kunyandikira yoba yifuza gutangura ku kwatsotona sinzi ko ndabivuga mu Kirundi kwihangira umurimo iyo ndondera kuko numva afise nanjye inzara n'inyota yo kubona Uburundi bwacu natwe Afrika yacu turiko tugakora kuko nkuko wabivuze tinagiye muri formasi yari twahura n'abandi bana b'abajeune b'abanyamerika ukabona umwana ku myaka 18 afise entreprise ukumva ati ibyo bikunda gute kugira umuntu ku myaka 18 abafite uruganda ndabona ati ni indero babareresha ni nk'ikintu bakurira muri bo cyangwa nandi afite ihangiro yo kuvuga ati birakwiriye kandi birabere natwe ko duhaguruka nk'abarundi natwe dutangura ibyacu ko titurinde kurindira ko dukize imyaka 50 ntitunde kurindira ko tubanza gushomera nk'uko je narindiriye mugabo dukure tuzi ati ndiko ndiga kwiga mu kwanje ndiko niga kugira ashobore kwiyumvira ndiko niga nko gusoma ndiko ndiga izindi nyigisho zishasha mugabo hari ikintu ushaka nigeje kwiga kuzo cyanja
kandi no kuri byo nyene ndumva hari n'ikindi kintu kenshi abaje nyende ukunda kuganira ko bavuga yuko hariho n'ukuntu kuguha gaciro izindi nyigisho zitari zari zisanzwe zizi kenshi mu myaka yahera bavuga bati utize ekonomi utize droit utize medicine nta muntu hambaye nta gaciro boguho ariko ubunye bariga ibindi byinshi haba guserva mu manza haba kushariza haba umuziki haba ibindi byinshi bishobora kwinjiza ubu baratangiye kubiha gaciro
ego hi Burundi ho ibintu by'umuziki kandi no vuga ati turiko turava muri wa muco watu umwe wo kuvuga umuntu ari karatamba yataye no vita nko kimbere muga turiko turatahura uko ikintu cyose gishobora kutuzana amafaranga dushobora kugikora kuba kugiye usanga umuntu avuga ati baramaki asinzwe ubuno bivuga ati baje basiga abantu mu maso kwipodo tubona ko ari gushira isoti mugura umuntu baratahuye ati ko ariyo ngabire fise reka ndayikoresha kugira ashobore gufungura fashe n'uwundi muntu adasiyo ngabire ashobore gufungura kuko hajya iyo utunganiwe hari umuntu akwegi ari ruhande yawe nawe a benefisa kuri ibyo fise
nibyo nibyo abantu bafise impano nyinshi bafise muri bo ariko akenshi ugasanga ntibazisohora radijwe rya Amerika samiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda reka twumve akaririmbo ndu mukenyezi twa turavugana n'umwigeme abigeme n'abakenyezi barashoboye mu kanya turagaruka murakoze
Nacho byatanze uribuko iri ngo bisuko bisa Ngijanimwe byose byo mwisi Nacho byakoze Nacho byatanze uribuko iri ngo bisuko bisa Mukubuka umuntu siwe atore kisina siwe hitamo ninde yongira ubitanga n'umuremi we soko yavyo se Yeah.
duhaguruke twese hamwe tuduge imisozi tujabuke inzuzi dukure amaboko mu muzu twese hamwe turashoboye
urashoboye ako karirimbo karatera intege abakenyezi abigeme mu bikorwa byabo mu buzima bwabo kugira ngo baseruke babonwe bumve igiko nabo nyene nkuko bivuga barashoboye none ga yavine turazi ko nkuko babivuze hari abatangiye guseruka ubuzi bwinshi butangiye gukogwa turabona kuri internet benshi baratangiye kugira inganda zabo twavuze abagira makiyaje kupodora abantu gusiga abantu abagurisha impuzu abatamba mu mamanza abaserva mu mamanza ari utuntu twinshi akera tutabona ariko dutangiye kubona abigeme n'abakenyezi batangiye gukoreramwo kandi n'ubuzi bwahora bwitwa ngo nubwo abagabo bakanabukoramwo uranezerewe n'urugero abigeme bageze ko mu gihugu muri iki gihe kubijanye no guseruka no kuja imbere no gukora imigambi yabo mu gihugu muri iki gihe
ego novuga ko nezerewe mu gatari cyane kuko turashika aho shaka ko tuvuga twashika tumuga turi mu ntango no bita ko turi mu ntango
Jean Pierre kumongo wa telefone ndabwiye ko Jean Pierre arindiriye Jean Pierre wiriwe neza
wiriwe mwiriwe
amahoro amahoro
namwe turabashoboje cyane
amahoro amahoro uduhamagaye uri uduhamagaye uri hehe
ndahamagaye ndi mu karere ka Rwamagana mu murenge bafungiye akazi ka Nyamirama aho bita Intungamo
aha ni mu Rwanda
ni mu Rwanda tunejejwe cyane n'uburyo mushiki wacu amaze kutugezaho ikiganiro cyiza avuga uburyo yiteje imbere byagombye kubera urubyiruko isomo kuko barangiza kwiga bakumva ko leta ariyo yabaha akazi kandi ubwabo akazi bagafite mu biganza byabo bagombye rero kugenda kuko hari mushiki wacu wavuze ngo wenda n'umusanga ibihumbi ijana nibwo yabona inkunga ntabwo ari ibyo sinemeranywa nawe ahubwo inama natanga ni uko bakwishyira hamwe akareba undi nawe ufite amafaranga make nawe nari make bakayateranya bamara kuyateranya noneho bakishyira hamwe babasha gushyira ahagaragara umushinga runaka bashobora nko korora inkoko bashobora gushaka business wenda bagacuruza noneho bakabasha bagahera kudukeya biragenda bigakura bakaziteza imbere kuko ntabwo leta yabona akazi iha abantu bose bize ariko ntabwo bakagombye kwipfobya nk'uko mushiki wacu yakomeje abagira inama ahubwo bakagombye gutangirira kudukeya bafite noneho bakazabona n'ukuntu babona yankunga iturutse hejuru ntabwo byaba ari byiza rero kugira ngo yipfobye avuga ngo ategereje akazi kandi akazi ari ubwo afite ubwe amahirwe ya mbere yagize ni uko yabashije kwiga amaze kwiga rero noneho yagombye ahubwo gutangira gutekereza ati bya bindi nize nabishyira mu bikorwa gute noneho akaba yashaka abandi bagenzi be bagafatanya burya kwishyira hamwe kubasha kuba kwababyarira umugambi munini cyane bigatuma babasha noneho kwegeranya za mbaraga zabo zikagira ikintu kinini kivamo mushiki wacu yavuze uburyo yiteje imbere akaba akora inkweto hari byinshi cyane urubyiruko rufite mu maboko yabo hari igihe rero ngiye njya mvuga ntirega mwebwe abizi hari ukuntu mwipfobya mushobora no kwambika serena hari benshi bagenda batangirira ku kantu gatoya ejo ugasanga nibo babaye abamiliyoneri ubwo buryo rero ijwi rya Amerika turabashima cyane inama nziza mugenda mutanga z'uburyo bwose kuko numvishije icyo kiganiro cyerekeranye na mushiki wacu numva nishimye kuko nabo ntabwo bagomba kwitinya abakobwa ntabwo bagombye kwitinya n'abategarugori kuko nabo barashoboye rwose murakoze cyane turabakunda ijwi rya Amerika
murakoze cyane turagushimiye Jean Pierre
yego murakoze namwe
kuri cyo nyine Ervin Jean-Pierre Hege kuvuga cereke yuko ahera hege ko tabakobwa abategarugore barashoboye nuko bandanye umuntu abatera intege kuko nko mu mico yacu hari ukuntu menga bari kumira cyangwa bakakumirwa biva ku bintu byinshi nkawe bega Ervin hari cyo ubukora kugira ngo ugerageze kubatera intege ugerageze kuba kubahagurutsa ubigishe bageraho wowe wageze muri make muri rusange
eko novuga ko hari ico nkora nubwo ntaragikora nyine kije ahabona kuko abakobwa duhuye nkabo nkoresha kenshi usanga turiko turavuga tuganira nkababwira ati ntidukwiye kwama twicara ntidukwiye kwama turegera amahuboko akantu gatangura ari gato mugabo dusanga kakoze akantu gatangura nkunda kuba akarero k'umwana umwana avuka afise ibiro bibiri mugubwa asanga murahuye nyina y'imyaka itanu afise ibiri ijana urumva uko gukuru ukuntu kuba kwabaye urumva ndacakorera kuri abo duhuye muga mufise ihangiro yuko nzokugurura ahantu duhurira nabo bakobwa byanda batera intege nkuko abivuze nyine araduteye intege na biranyoheta abakobwa turashoboye kandi dusa ibintu byinshi kuko tugira niba ko tuzi gukora ibintu byinshi dusumba abantu b'imisore mpora ntanga akarero nkino muri Afurika umukobwa usanga ariwe akoropa ariwe yoza ibyombo ariwe agira ugasanga ubuzi bwose bwagenewe kuba muhira niwe abukora bisobanura iki urakomeye uwo mwanya nyine ukoresha hari umusore atawushoboye kuwukoresha rero fata umenye ko uwo mwanya ukoresha urashoboye gukora ikindi kintu ntibigarukire mu gukoropa gusa ariko bigaruke usange nawe uri kurazana amafaranga afasha umuryango wawe uri kurifasha novuga ati ntabigeme dukwiye gusa guhindukira gatoyi tukareka kubona uko turiko turabona uno munsi muga tukaraba kure gatoyi abigeme novuga ati n'abantu bashoboye kuko kandi baraniko novuga kuri konsantra barani yakoze ikintu kenshi usanga
ariko umutwe aricara agateka umutwe
ego
none nko mu rugo ruganda rwa Gavin Office bangahe bakobwa bigeme
abakobwa ni batanu umuhungu n'umwe
ntumva mba ko umukobwa umwe yashoboye guhaguruka ahagurutse abandi batanu ikintu gihambaye reka rero abandi bakobwa abandi bigeme bakumvireho yuko umwe ahagurutse bishoboka neza na neza yuko ashobora guhagurutsa abandi batanu bakabatera intege nabo mugenda muganira nabo wegera ubandanyije umwe muri bo wazovamwo abandi batanu bahagurutse gutyo gutyo bibi bintu bishemeye biryoshe kubona uko kuntu ko guterana intege hama n'igihugu gitera imbere mu buryo butandukanye tugaruke yavine ku kintu cerekeye uburyo kuko turakeneye kugishimika ko cyane benshi babona yuko uburyo ari ntambanyi uburyo umuntu atabufise umutahe ahahera ibyagura ingene yiyandikisha nk'ibyo byinshi bijyanye bisaba uburyo ariko kandi muri uko kuvuga ko uburyo ari bukenya usanga aba jeune batabura mu bubare mu maboate kuri plage bariko barinezereza ugasanga ku telefone birigwa ko birasaba amafaranga none koko n'uburyo bubuze
okay nuko kivuze nyine ati uburyo sibwo bubuze jenkaro nihereye ko ndibuka ko aho nakubwiye ko nize umuyaga nkuba nawize mu kigo cya leta y'u Burundi irafite ukuntu yazira duha agafashanya no kita gafashanya kukwezi gitasho kukwezi gutasha kuko bivuze ngo usanga benshi bicaye ku matelefone ububare iki jewe ayo mafaranga sinayafata nkuko arayo kwinezereza amafaranga ndayaronse kenshi nari mfise novuga ko ari nk'ingabire nari mfise narayekonomiza narayabika sindayafisha ubusa ndibuka ko nciga narigeze no kudandaza impunzu nkoresheje ya mafaranga ndavuga ati rero ngiye gutangura urwo ruganda byaciye byoroha nubwo nta nifise menshi twarafatanije n'abandi bantu bane nubwo ubu tutagikorana mugabo abo bandi bane naciye nzana yayandi nabika kuko iyo nari kuba nagiye kuyanywesha
yari nkangahe kugira ngo bumve yari nkangahe yari menshi cyane rwose yari angahe
yari menshi cyane aho twatanguriye ko icyo gihe muri 2017 y'amafaranga 2008
none abajene batatu bane batanu batandatu canke na cumi bobura 2008
ntibashobora kuyagura ni kimwe nahera ko kare kenshi tubura iciyumviro
ariko birashoboka si ntitwosuzugura yuko ubukene budahari birashoboka ko benshi nayo 2008 yumvikana nk'imiliyoni 2008 ariko ni ukuvuga ko kumbure ya fanta canke cya kiyeri utakiguze canke ya mayinite ya buri munsi utayaguze ukihangana nyuma y'iminsi mike nyuma y'amezi make kumbura mirongo munani urashaka kuyaronka
ego urashaka kuyaronka nkuwa budati hari uko bivuze ati ubukene burahari mugi ufisi ndoto hari umugani abarundi baca nkunda cyane ngo ushake inkaryama nkaye ufisi ndoto hari undi muntu yafise mugakeneye umukozi urashaka kwemera ukaja gukora ako kazi nubwo umwe ukarasuzugurise mugakushikana handi hasa urankunda guha karorero abonyene nkoresha ndiko ndabahasaga i Burundi urashaka gusanga ugiye nko kumutanga hari nk'umuntu abakeneye umukozi wo munzu ugasanga ufite diplome muga ugasanga guhemba nk'ibihumbi mirongo itanu ku kwezi urumva ibyo bihumbi mirongo itanu urashobora kuzobikora mu ikintu cy'ingirakamaro urumva abajene bisaba yuko dutegereze kuba dufise ya ndoto naherako iby'amafaranga biragaruka yaba kavuga ati jenge yanjye kuyima inkorera yo kuyisuka ku munsi mugabo ndaza ndiko ndakorera hari ikintu ushaka gushika kurya kenshi iyo dushaka kugura nk'impuzu urayiziganiriza umva n'uwo mugabo uravuga ati hari umugabo ushaka gushika ndawuziganiriza niko je nabivuga
urakoze cyane rwose reka tubandanye twakira ibindi byiyumviro cyangwa ibibazo by'abanywanyi ku murongo wa telefone turafite Leonce turi kumwe
Ego mwe narewasa nirewe cyane ngaho ku ijwi rya Amerika
amahoro neza
ndasuhuje bamenyeshamakuru bose barimo na Thomas Kamirinzi
asante sana arakumva ngira ngo
hama ndashaka kugaruka kuri ziyumvira matushikirije uyu munsi kandi nabashimiye cyane kuba mwashyizeho iki kiganiro ariko intambamyi si uko nkuko bariko barabisigura hamwe n'abandi uko tubura ubwenge cyanke imigambi twokora ariko ikibabaje mu gihugu cy'u Burundi kandi ariyo ntambamye ugwaruka ni iki gikurikira leta y'u Burundi ubwayo iradutoratuza kuki duturatuza gute jyewe narafashe umugambi wo ku kudandaza ikaranga na magi agiye ntewe batembereza hama ni mutare mutonya ariko ukomeje ubikora urarunka ayo ugura isabuni urarunka ugura umwenda ibintu nk'ibyo ariko ngitanguye maze ukwezi ubwo nyine igikoresho cyaciye kinyirukako kiranyirukako bya bintu barafata bya bintu barabita nanjye ndanapfungwa noneho nza kugombozwa n'agahandi gatahe kari kasigaye mu rugo noneho nari nakoze n'iyungunganije ibintu nk'ibyo rero intambamye n'izo n'izo kuko iyo ababwira ati dutandaze utuntu duto duto duki biragoye mu gihugu cy'u Burundi mu gihe ibyo bitarahava urwaruka tuzokwa maze ufite imibonano rero uwo mupfasoni sinzi ko ari umupfasoni
mwigeme
ntacyo hirya no hino navuga ingorane kuko tutavuze ubwenge cyangwa ubwo kwihangira imirimo izo ntambwe zifite mu gihugu cy'u Burundi
urakoze cyane kandi ngerageje kumuvugira gato ntiyavuze yuko ata bwenge ahubwo yavuze ko hariho ubwenge bwinshi cyane mu bajene ariko Leon saravuze ikintu gihambaye cyane cyerekeye kumbure nizere ko twizere twese yuko n'abari mu nzego za leta inzego z'ubuyobozi bavyumvise yuko hariho n'uruhande rwabo hariho n'uruhande ego Leon nari kumvuga nti hariho n'uruhara rwa leta hariho n'uruhara rw'abajejwe umutekano hari uruhara rwa bose kugira ngo abajene bashobore gutera imbere muravuze uko gutotezwa uri kuragerageza kwigurishiriza ikaranga zawe hariho na benshi tuganira bakavuga bati ikibazo cy'amakori ni ikibazo gihambaye cyane ku bantu bafise imitahe mito mito bumva yuko bariho amakori menshi cyane rero utwo tubazo twose twinshi usanga twega leta n'abajejwe umutekano w'abayobozi mu nzego zitandukanye twizere ko baba babumva kamo kanyu kuko ni ijwi ryanyu ni ibibazo byanyu bakabitorera umuti mukagerageza kubegera bakanabyumva hariho bamwe baba batazi ibibazo bikubera mu karere kaba ariko bavyumvise mwebwe muvyivugiye kumbure bakabirabira hafi bakabitohoza bakagerageza kubikemura twizere ko nabo nyene bariko baravyumva kugira ngo bafashe ugwaruka mu buryo butandukanye Erwin kuri wewe kijyanye n'amakori nacho nyina cyumva cyane cyanke racyo nyina kiragushikira ho umvume nguri kuko uri hamakori menshi ntibiri kubera gufasha gutera imbere
ego ikitanye namakori ntaraja muri Amerika naravuga ati nakinyiza mugacitse muri Amerika ndabona naho ko hari amakori nacyo mvuga ati reka kuvuga ngo ndigize gitera imbere kidokinira ya makori yacu nacyo mbona ati icyo reke dusaba ni ku neza yacu niko nabivuga nabonye n'abandi batazi
yego urakoze cyane none turiko turaja ku musozo w'ikiganiro rusigaje iminota mike kimwe mu bintu wasanze bigoye mu bijyanye no kwikorera utwawe ni nk'ibihe abariko baratangura bo kwitega canke bo kwitegurira kugira ngo ntibibi umusozo batuma bacika intege ni nk'ibi
kimwe mu kintu navuga nabonye kigoye bwa mbere de kenshi nivugira ko naragowe cyane n'ikibano abarundi uko tudafite umuco wo kwikorera utwacu kenshi uri kuratanga nk'uko nyine yabivuduwe ati ngo leta ikugurabuza ikakubuza gukora uhura n'abantu benshi bakubwira uko nyine baguca intege mugabo nani natiye mvuga ntibinci intege ndagiye gukora hama ya leta izimburabuze nakoze kuko urumva ashobora kubaho yarakuburabuje mugana ugasanga ntimburabuje kuko urumva nti sinzi abantu bide nka scientifique ari mutwika ngo bya probability hari igihe wasanga probability nini ari ugasanga ni a cyangwa ikaba b urumva nshamvuga ati reka mbandaje ndeje nkayo ntamba myambere navuga ati nahuye nayo ni iki bari
ibijanye no n'uburyo navyo ubikemura gute baragufasha kumbure uraja muri banki ukasaba amafaranga cyangwa wikora ku muryango bigenda gute yo hari ikibazo c'amafaranga c'uburyo
ubijanye n'uburyo kenshi iyo bisite nkashaka menshi nikora ku muryango mugabo kenshi sinkunda gushika kuri igo rwego kuko nkenera iyi nkuko nakubwiye ati nkora amasandari ndayakora nkakora yahwanye n'uburyo ofise nkagira iki nkagurisha hama ngurishije nkaza nduza niko nubwaje nagenda kuba je kuko sinizera nka babandi birohera ku kintu kinini kugira ashobore kubona ko nteye imbere ntahura nizera yuko ako kantu gatoyi kakagenda karakura naho no kukajera cyangwa ukarongora usanga bikoroye kuko urumva kagenda karakurana nawe uko gakura ni kuhindura ibyiyumviro uko gakura niko gakurana nawe
urakoze cyane rwose Ervine dusoze ikiganiro turagushimiye cyane rwose Ervine ishimwe n'umwigeme w'imyaka 25 afise uruganda rwitwa Fashion Ikidede kumbure wo baha telefone zawe nk'uko wari wabivuze kare yuko kumbure mwokorana n'abandi ba jeune cyangwa ugafasha n'abandi nimero yawe ni iyihe mu masegonda make
ego nimero yanje ni dutanguza code y'ubundi plus 257 hama 76 037 615 hama mu kirundi ni guteranya 2 7 7 6 3 5
isubiremo
guteranya 2 7 7 6 3 5
urakoze cyane rwose no ku rubuga rwa Facebook adresse yawe ni iye
ego cha wandika ko Fashion Ikidede Ikidede akana Kidede utanguza na i
Fashion Ikidede Fashion Ikidede Ervine ishimwe no muyobozi wa iryo uruganda iryo shirahamwe urakoze cyane rwose ndashimira n'abagenzi bishwe rya Amerika bahamagaye bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro byafashije cyane rwose ndizera abajene mu Rwanda mu Burundi n'ahandi hose batwumva reka duhereze kuri kano karirimbo ka Nduwe Kigali ka Medi urakoze cyane mwese kandi ndabifurije weekend nziza mwese mubandaye mwumviriza ijwi rya Amerika.